izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza Matata y'Abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati y'abatandatu n'umunani nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa, zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika w'ubuseruko yase Liberance Mukeko. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi. Mu bo bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganji w'ubutungane w'intwaro hagati mu gihugu w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi, nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baja mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rwazakirwa nazo. Abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta numwe azobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi bavyemereye ijwi rya Amerika. Urutonde rw'ibiriko biraganirwa, ibyaganiriwe n'ibizovuganwako ntirwashyizwe habona, co kimwe n'ikirangamisi. Ariko bamwe mu banyepolitike babwiye ijwi rya Amerika ko isango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera i Arusha mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi vyitaba arizo mbo nyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa. Pierre Barusasiyeko umwe mu banyepolitike baruye mu biganiro vy'i Arusha vyatumye ahagarara intambara mu Burundi ahantu umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere.
Mukapa akwiye kwiga ko bamandira babigize banyere babigize, kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha, kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu urabibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha. Nawe nyene urumva rero nuko akoresha igihugu ciwe kamuha inguvu, hama agakoresha akakirere kakamuha inguvu agashigikirwa, kuko nahana akoresheje umutwe wiwe gusa ntibeze ngo bikunde.
Arusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi.
Igice cya manda ya gatatu cyarateye ingorane nyinshi cyane, mugwo ciga kifise imizi myinshi cyane, imizi imwe imwifatiye ku mbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere n'uko CNDD-FDD izofatira kuri CNDD-FDD yonyine. Icyo muna cyihuta kwa rukura ubugene cyo bita intwaro ibereye, twishikira gute, twoshikira ubutegetsi gute, n'ubwo bivuze gushikira ubutegetsi. Icyo muna nkubari bakwiye kura no kwiga umutekano, kuko urumva ntushaje mu matora atamuteka kanuriho bwo acaba araba ari ibintu byiswe umugwi wa matora uyuravize matora acaba araba yuko amatora azoza atamuntu yo yajamwo bazoyavemwo yidoga ngo bamwivye jemera aho niho bari bakwiye gufyondera cyane cyane. Kandi nibaza yuko yaba CNDD-FDD yaba basinared yaba makungu nta numwe atobumva, kuko aho niwo muzi uko ari niho mbona dushitse, dushikira ubutegetsi gute, tukoresha gute, tuva ko gute.
Uwo munyepolitike hasanga amasezerano ya Arusha yamaze gushyiraho umushinga ukomeye ku banyepolitike bagenzi we kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticyame mu ndyane.
Icyo cyo tujanye Arusha mu gihe bagiraza kuvuga amasezerano ya Arusha ni ingorane u Burundi bufise, bavuga yuko ari indyane za politike mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane, mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo, kaba yuko ari ingwano y'abanyepolitike bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako. Rero jewe iwanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko Arusha yamaze gukora akazi kukajya ka dome kitwa A. Ingorane ntizikiri cyane z'ubwo ubu, ingorane n'abanyepolitike ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako. Ico cyonyine babwiza kubona yuko ari intambwe u Burundi bwateye. Nabashyira aho tugeze ntitwosura kuzirura, ubona benshi bashaka kugira utuyira tugufi tugufi two gusubira mu by'ubwoko.
Izi ntumwa z'umuhuza Mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati y'uyu mwaka. Uru rugendo ruhuriranye kandi n'uko urunanitse na rede ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bakoraniye Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'indwi. Urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi, umunyamabanga warwo Aniseniyo Nkuru yemeza ko mu vy'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bokwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.